Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda naho nyine turashikayo. Ikaze mu makuru kuno mugoroba mwe gushikirizwa na Jewe Diana Ninahazwe. Umurwi w'abanyamitahe uvuye mu bihugu 25 bikoresha ururimi rw'Igifaransa uri mu Rwanda aho uri kurahura n'abikorera utwabo bo muri ico gihugu.
Ibihugu bya francophonie birakorana mu bucuruzi mu buhahirane ariko ntabwo bihagije. Kenshi usanga ibihugu biri mu muryango wacu wa francophonie bafite iyo nyota ugasanga bakeneye cyabaherekeza kugira ngo babashe kubona neza aho ayo mahirwe ari.
Uyu ni Madame Louise Mushikiwabo, n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bikoresha Igifaransa, La Francophonie. Uburundi kugera inosa habubarizwamo abanyagihugu barenga imiliyoni 12 mu ntara ya Ngozi, imwe mu zifise abantu benshi ubwo bwinshi buri ko buvyara amatati y'amatongo. Hakurya y'umugabane wa Afrika, president w'Urusiya Vladimir Putin vuba araja i Tehran muri Iran mu biganiro na president w'ico gihugu hamwe n'uwa Turki. Ku mugabane wa Buraya, ubutungane bwa Espagne bwategetse ko hakorwa isuzuma ryihuta ku kiziga cya Jose Eduardo dos Santos yahora atwara Angola. Ano makuru yose tuce ku masonga turarambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu ku idonido yayo. Eka duhere kuri ino nkuru nari nshije ku masonga mu kanya. President w'Uburusiya Vladimir Putin kuwa kabiri w'indwi iza azoja i Tehran ku murwa mukuru wa Iran mu biganiro azohuriramwo na president wa Iran hamwe n'uwa Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Fide Niyongabo, ibiganiro vyabo bategetsi bizoba bishimikiye kuki?
Umuvugizi w'ibiro vya president w'Uburusiya Dmitri Peskov yamenyesheje ko abo bategetsi batatu bazoganira ku vyerekeye amahoro muri Siriya. Uburusiya, Turkiya na Iran vyaragiranye ibiganiro mu myaka ya vuba ku vyerekeye Siriya hisunzwe umugambi w'amahoro ugenewe guhagarika ingwano yamaze ikiringo kirenga imyaka 11 muri ico gihugu. Buzoba bubaye bugira kabiri president w'Uburusiya Vladimir Putin agize urugendo mu mahanga kuva arungisa inteko muri Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Ni nyuma yuko agendeye igihugu cya Tajikistani mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze. Ibiro vya president Putin bimenyesha kandi ko azogirana ibiganiro ku ruhande na president wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan igihe azoba ari Tehran. Yamara nta birenga ngaho vyatangajwe ku bijanye n'ivyo biganiro. President Erdogan yarasavye guhura na president Putin mu kiringo cy'amezi atari make mu gihe igihugu ciwe kiriko kirondera guhuza Uburusiya na Ukraine mu ngwano ihanganishije ivyo bihugu bibiri.
Fidel Niyongabo, ivy'intambara y'Uburusiya na Ukraine turabigaruka ko handi hata, ariko tubanze tunyarukire gato ku mugabane wa Buraya. Sentare muri Espagne yategetse ko hakorwa isuzuma ku kiziga ca nyakwigendera Jose Eduardo dos Santos uyu yahora atwara Angola. Ayo matohoza asabwa kugira ngo hamenye ico yazize nk'uko vyasabwe n'umuryango wiwe. Geoffrey Mutagoma atugire ku muriri w'ino nkuru.
Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'urukiko rwo muri Espagne rwubahiriza icyifuzo cy'abanyamategeko bunganira Chise dos Santos, umukobwa wa nyakwigendera. Nta bindi byatangajwe byerekeye iryo suzuma ry'umurambo kugeza ubu ritarakorwa. Gusa ubwo Jose Eduardo dos Santos yagwaga mu bitaro i Barcelona ku wa gatanu w'icyumweru gishize, uyu mukobwa we yari yasabye ko umurambo wa se wabuhagumye ugakorerwa isuzuma kubera ibyo yise gukeka mu rupfu rwa se, nubwo nta gihamya yatanze. Perezida wa Angola Raul Lorenzo we yatangaje ko uwo yasimbuye yaguye mu bitaro biri Barcelona aho yavugwaga uburwayi amaranye igihe kirekire. Ibyo bitaro byanze kugira icyo bitangaza ku busabe bwo gusuzuma umurambo we. Umukobwa wa dos Santos Chise n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko uwo se akiriho yasabye ko yazashyingurwa i Barcelona muri Espagne aho gusubizwa muri Angola ngo ashyingurwe mu cyubahiro cy'uwahoze ari perezida. Nubwo dos Santos ariwe wihitiyemo Lorenzo kumusimbura ku mwanya wa perezida, ntibyamubujije kwihutira kumutangizaho iperereza ashinjwa ruswa ibarirwa muri miliyari z'amadolari y'Amerika. bivugwa ko Dos Santos nabo mu muryango we baba barigwijeho umutungo akiri ku butegetsi.
Geoffrey Mutagoma nawe urakoze hagati aho umuryango umwe bw'Uburaya wemeje guha muri ya Lidi w'amaero Ukraine Fidel Niyongabo aragarutse.
Abashikiranganje bajejwe ikigega bwo muryango bamenyesha ko ari igice cya mbere cy'ifashanyo y'imiliyaridi 9 y'amaero abategetsi b'ibihugu by'Uburaya bemeye guha Ukraine mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Ivyo bizotuma Ukraine ironka ivyikeneye mu buryo bwihutirwa no gusanura ivyasambuwe n'ingwano. Iyindi miliyaridi 9 y'amaero isigaye yari igifatiwe kubera bimwe mu bihugu bigize uwo muryango byibarije niba igihugu kiri mu ngwano gishobora kuronswa amadeni yo mu gihe kirekire. Umwe mu basekuri mu muryango w'umwe bw'Uburaya yatangaje ko yari kuba yifuje kwifashanya igenewe Ukraine iba nini kurusha iyemewe gutangwa, naho yamenyesheje ko ibiganiro hagati y'ibihugu bigize umuryango w'umwe bw'Uburaya vyerekeye gutanga yandi mafaranga agenewe Ukraine biriko bigenda neza. Umuriyaridi w'amaero watangajwe no musiku wa kabiri uyongeye ku muriyaridi ni miliyoni 200,000 y'amaero uwo muryango watanze mu ntango z'uyu mwaka. Uwo muryango ukaba umaze kuronsa Ukraine ifashanya y'amafaranga y'imiliyaridi 2 ni miliyoni 200,000 y'amaero kuva Rusiya butanguye gukora ibitero muri ico gihugu ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka.
Fidel, tukivuga ivyo Urusiya na Ukraine, Ukraine yarashe za roket mu gice kiri mu minwe y'Uburusiya mu manuko bw'igihugu bandanya n'inkuru kandi.
Abategetsi ba Ukraine n'Uburusiya batanze amakuru atandukanye uyu munsi kwa kabiri kuri icyo gitero cyakozwe mu ntara ya Kherson iri mu manuko bwa Ukraine. Kubwo uruhande rwa Ukraine, rokete ziraswa kure zayo zasambuye ikibanza gishingurirwamo amasasi ahitwa Nova Kakovka zihitana abasirikare b'Uburusiya 52 yamara Uburusiya bwo utangaza ko rokete za Ukraine zarashwe mu bibanza bibamwe abasivili. Muri icyo gihe ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Ubwongereza bumenyesha ko inteko z'Uburusiya zibandanya gufata ibindi bice mu ntara ya Donetsk, igice kiri mu buseruko bwa Ukraine, aho zashimikiye utwigoro twazo. Uburusiya buriko bwitegurira ibindi bitero muri kazoza ko hafi. Abategetsi bo mu gisagara cya Chashaziv ya mu ntara ya Donetsk bavuga ko igitigiri cy'abapfuye bahitanywe n'igitero cya misile cy'Uburusiya ku nyubakwa ibamwo abasivile cyageze kuri 34, mu gihe abandi bantu 9 bakuwe ari bazima mu bisigarira by'iyo nyubakwa. Misile y'Uburusiya yasenye iyo nyubakwa mu gitero cyabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Igisagara cya Chashaziv ya kiri hafi y'ibirometero 20 mu manuko bw'igisagara cya Kramatorsk. Inteko z'Uburusiya ziteguriye gushimikira ko mu bitero byazo mu gihe zitera zigira intambwe mu ntara ya Donetsk, ni nyuma yuko zifashe intara ihana urubibe ya Luhansk.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Geoffrey Mutagoma ku makuru agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. N'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri Wezitatu akaburungu, Radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu kibuga c'indege c'i Bujumbura. Polisi y'Uburundi yerekanye no musa abantu babiri ivuga ko ari abanyarwanda bafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ku murwa w'ubutunzi w'Uburundi. Polisi y'Uburundi yasiguye ko bafashwe bariko bagerageza kuja mu gihugu c'Ububirigi bakoresheje ivyangombwa vya magendu. Reka ino nkuru tubaze mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Polisi yasiguye ko abo bantu bari bafashwe ku igenekerezo ya gatatu mu kakaro uyu mwaka w'2022 baca babanza gukorerwa amatohoza, ariko nta wundi muntu ijwi ry'Amerika yabashije kuvugana nawe ngo abyemeze. Umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye akamenyesha ko binjiye mu gihugu c'u Burundi bavuye mu Rwanda.
Uyu mugabo yaraje gutwara uyu mugore niko twovita ko bari baje bava mu gihugu c'u Rwanda, ariko bagiko bagomba kuja mu bubiri. Abajejwe rwo gucungera ikibuga c'indege barababonye baragira amakenga, hanyuma basha barakwikirana bukebuke barakora amatohoza, baranatinda barafata ibi bitabo vy'inzira vyose. Cyo yaje kwavuye mu Rwanda aho yitwa Ntunzu Rwanda Salama, hanyuma baramufatana n'iki yagomba kugerageza guca aje mu Bubiligi.
Umuvugizi w'igipolisi mu Burundi anavuga ko uyo mugore yarungikiwe igitabo c'inzira co mu gihugu c'u Faransa na mubyara we abayo hakurikijwe ibyo polisi ivuga. Ico gitabo c'inzira cerekana ko yitwa Akariza Juliette yagicishije mu Rwanda. Uwagirizwa yaba yaraciye agitwara mu Burundi kugira ngo atagikoresha mu kugenda mu Bubiligi kuri iryo zina ry'Akariza. Ku kibuga c'indege Bujumbura polisi ivuga ko uwo yaciye anyegereza pasiporo yiwe y'ukuri yari yakoresheje yerekeza mu Burundi kugira ngo biboneke ko asubiye inyuma. Igipolisi kikavuga ko yagerageje gutanga igiturire kugira ngo ibyo yifuza bishikweko. Igipolisi c'u Burundi kikamenyesha ko ingendo yabo bantu bafashwe icafuze igihugu
mu kwerekana yuko ku kibuga c'indege guhitaha ko abantu boshobora kuhaza bagakoresha ibitabo bya magendo canke bitari by'iwabo bagashobora kuhaca batanze igiturire. Ibyo rero mumva ko byo cabituma bitanga ishusho ribi cyane ku gihugu c'u Burundi, bikanagiteranya n'amashyirahamwe amwamwe mpuzamakungu cyane cyane ayabajejwe gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere mu ndege.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone na bamwe mu barongo ya mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi ngo bagire icyo bavuga kuri abo bafashwe. Ndayike Nkurukiye Josiasi arongoye ishyirahamwe Burundi Secours imbere y'amategeko avuga ko ari ikimenyetso cerekana ko leta yahagurukiye kugwanya amabi akugwa biciye mu gutwara abantu hanze mu buryo butemewe.
Kubera ko ibivuga mpuzamakungu nk'iki kibuga cya aeroport national mekiro ndazaye cy'Ubujumbura miliyo de transite bagiye kurondera ubwo buzi hanze n'abatrafika bashobora kuba ntahaca baje nabo kurondera abo batwara. Rero kubona uno munsi ku kibuga cy'indege gufatirwa abantu bagiye mu bwo buryo butemewe n'amategeko kuri sobe n'ikimenyetso cyiza cyane.
Ndayike Nkurukiye Josiasi avuga kandi ko kuba abo bantu babiri bivugwa ko ari abanyarwanda berekanywe bitanga icizere ko bazokurikiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko kucaha kibagira.
Natwe ntitwari kuba twizeye neza yuko uburenganzira bwabo nabo bubahirijwe. Rero kuba ari abanyarwanda birashobora guca bigira iyindi nsiguro kubera musanzwe muzi yuko Burundi n'u Rwanda imigenderanire naho iri kwiranavuka ariko itari imeze neza muri ino minsi. Ariko nawe ari umukongomani cyangwa umutanzaniya cyangwa uwundi nibaza yuko igikomeye ari icyo cyaha yakoze atari
kuva hadutse kutumvikana hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu mwaka w'2015 nta munyarwanda n'umwe yari bwafatigwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'u Burundi kiretse abagiye bafatigwa mu ntara zihana umupaka n'u Rwanda nka Kirundo, Muyinga, Kayanza na Ngozi. Abo bakaba bagiye basubizwa u Rwanda bagirizwa kurengana imipaka batabifitiye uruhusha. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Turacari kuyavugwa ku Burundi no munsi kwa kabiri y'umukuru w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye yatanguje isekeza ryo gusanura amabarabara mu gihugu. Mu mwanya wa mbere hazosubirwamo ayagera kuri 13 muri yo harimwo abiri maremare cyane ahuza imirwa mikuru y'ubutunzi Bujumbura na politiki Gitega. Inkuru twateguriwe mumenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika na Radio muri Kenya Eloge Wirikaneza.
Umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niho hugururiwe iryo sekeza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaguguruye yavuze ko amakuba injyana n'intambara y'igihugu cyaroyemo inyuma y'icwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu 1993 bigakomeza kugeza hasinywe amasezerano ya Arusha mu 2000 ariyo ntandaro yo gusubira inyuma ku Burundi mu bijyanye n'iterambere. Yahamagariye Abarundi kubavanwa n'ingeso yo konona inyubakwa bazitse za leta abibutsa ko n'abari zabo. Gusa ico yishimiye cyane ubu umutekano utuma uyu munsi ningenzi zihurumbira igihugu ciwe.
Ugasanga twebwe turiko turaryana kugira tubuze abantu kuza.
Ngo leta y'u Burundi igizwe n'abantu 15.
Urupfu rwacu rwahereye aho nyene. Ndi barabara ni rya leta. Ni ukuvuga rya babandi 15. Ushaka kuri sambure nta ngorane. Ugasanga amabarabara nitwe twayisamburiye tuyaturiramo amapine. None amahera yoguze intebe z'abanyeshure niyo turiko dusanuza rya barabara. Amahera yoguze umuti yokubatsa ibitaro niyo turiko dusanuza amabarabara. Nimwiyumvirizo ngunguruzi kaburimbi mwumvise amatoni amajana iyo kiri gitoroha ntimwari guca mworoherwa.
Umuyobozi mukuru w'ikigo kigerwa amabarabara mu Burundi Hajisi Mpawe nayo yavuze ko amafaranga akenewe kugira amabarabara asanurwe ariho.
Twatanguranye amatoni y'ikaburimbi amajana 388. Turagura n'utumashini mwabonye dukoresha mu gukata ikaburimbi ryari hasanzwe kuri turaringanize neza n'utumashini two gutsindagira. Iyo faze ya mbere nababwiye ko dufise amatoni ashika amajana 388 y'ikaburimbi azodufasha guhoma hafi imetero kare uburinganire 1,052. Ibyo bizotwara hafi imiliyardi 2 n'imiliyoni 400. Ni bikogwa rero byiteka.
Mabona yo atwara ikigo kijejwe mu Burundi yemeza kugusanwa amabarabara izogira inyungu abarundi y'imiki itandukanye.
Byahora bikogwa n'abantu bake cyane mugabo bigiye kuba akamenyero kuko abantu benshi babikora. Twabahamagaye turabereka ngene babikora, turabibigisha barabimenye. Nta mvo nimwe izotuma ibyo dukora byononekara kuko ubuhinga twarabwerekanye neza ukungene abantu bo bikora.
Ubwa president ndayishimiye iyo abarundi badata umwanya mu njyane bakanka ibiganiro igihugu ciwe kiba giharurwa mu vya mbere bitunze muri Afrika.
Twaranze kuganira none tugiye kuganira abagenzi bacu baratuvuyemo ehe tugiye kuganira tutakibazura urumva ingorane twagize muri iki gihugu uri kuri weza amagome twaciyemo iyo tutajyana Uburundi kiba ari igihugu ngaha muri Afrika kiri mu bihugu biteye imbere ni mwumvire umwanya twataye
ariko umukuru w'ishyirahamwe ryigenga Parsem ahanura president Eva kwibona nk'uhanganye n'ibibazo bya kino gihe akareka kwamata amakosa kuri kahise. Anamwibutsa ko mu myaka 17 iheze igihugu kibazwa umugambwe Sende Devdede uri ku butegetsi yigeze no kuramutswa imbere yo gutorerwa ku mukuru w'igihugu Fosendi Kumana.
Nubwo imyaka 2 yari kwiwe umugambwe uri ku butegetsi uri kurakwiza hafi 40 kuri aba responsable de vage twa ja kuba imyaka 20 ku butegetsi n'utangira kugira ico wajijwe mu gusaba igihugu. Ni imyaka 2 iwe mugabo ni imyaka 17 y'umugambwe ku butegetsi kandi yararongo umva rero adivise turi ku butegetsi utabwo kwa responsable de vage twa bya byaragora rero ati wewe rero ntu wewe hari bya byaragora nimikagwana ubu rero we fata ingamba cyashya.
Umwanya wa mbere hazosanurwa amabarabara 11 ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe n'abira buhuza n'uwa politike Gitega uciye mu ntara za Mwaro hamwe na Muranza. Ayo mpazwi nka RN7 na RN3. Amabarabara yagiye arononekara mu Burundi kubera imyaka y'intambara n'ubusaza ntasubirizwe kuko amakuru makuru yubatswe mu gihe cy'abakoloni no kuri Repubulika ya Kabiri ku ntwaro ya President Colonel Jean-Baptiste Bagaza. Kugeza ubu ariko kugera mu duce twa kure cyane cyane aho bita mu Minyaganyaga utubarabara tumigenderanire turakora. Mbere n'ubwo muri iyi myaka 2 iheze ayahuza intara zitandukanye n'imirwa mikuru ya politike n'ubutunzi nka yose yononekaye, abahinga n'abatembera mu bihugu bya Afrika bitari bike bemeza ko iyo haba politike nziza yo kubungabunga inyubakwa izisanuwe nazo zigakorwa atabiturire bigiyemo, Uburundi cyari kimwe mu bihugu bya Afrika uguhanahana ibidandazwa byokoroha cyane. Eloje Burika neza, Ijwi rya Amerika.
Tuje mu Rwanda naho umurwi w'abanyamitahi uvuye mu bihugu 25 bikoresha ururimi bw'Igifaransa uri muri ico gihugu hahuri kurahura n'abikorera utwabo bo mu Rwanda bayaga ku bufatanye mu guteza imbere inzego zitandukanye z'ubudandaji n'ishoramari. Umenyesha makuru wacu Asumta Kabori Ikaboyi Kigali mu Rwanda yadukurikiranye ino nkuru.
Itsinda ry'abikorera basaga 70 bahagarariye ibigo by'ubucuruzi n'inzego z'ubukungu mu bihugu bihuriye mu muryango w'ibihugu bikoresha Igifaransa baje mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 3 guhera kuri uyu wa mbere kuzageza kwa gatatu tariki ya 13. Iri tsinda ryaturutse mu bihugu 25 bihuriye mu rurimi rw'Igifaransa yahuye n'abikorera bo mu Rwanda bakabakaba 200 baraganira ku bufatanye mu guteza imbere inzego zitandukanye z'ubucuruzi n'ishoramari. Umunyamabanga mukuru w'ibihugu bikoresha Igifaransa Louise Mushikiwabo yatangaje ko amahirwe yo gukora ubucuruzi ahari ahubwo akeneye kubyaza umusaruro. Mushikiwabo avuga ko muri iki gihe uyu muryango ushyize imbere iterambere ry'ubucuruzi n'ubuhahirane mu bihugu biwugize kuko amahirwe ari menshi.
Ibihugu bya Francophonie birakorana mu bucuruzi mu buhahirane ariko ntabwo bihagije, ari nayo mpamvu izi mission commerciale twazishyizeho kugira ngo turusheho gukangurira abari mu bucuruzi n'ishoramari gufata ayo mahirwe ari hirya no hino. Akenshi usanga ibihugu biri mu muryango wacu wa Francophonie bafite iyo nyota yo gukorana ubucuruzi n'ubuhahirane ariko ugasanga bakeneye cyaba fasha cyangwa cyabaherekeza kugira ngo babashe kubona neza aho ayo mahirwa ari.
Muri ibi biganiro inzego zibandwaho nizishamikiye ku buhinzi no kongera agaciro umusaruro ubukomokaho, urwego rw'ingufu zisubira n'urwego rwa serivisi zishingiye ku ikoranabuhanga. Abikorera bo mu Rwanda bitabiriye inama bagaragarije Ijwi rya Amerika umusaruro bayitezemo. Umwe ahagarariye uruganda rukora ifu y'imyumbati rukorera mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, undi ahagarariye uruganda rutunganya igihingwa cya macadamia.
Nko kugira ngo twe tuzemo ahangaha tuba tugira ngo duhure na kampani cyangwa se n'abandi ba businessman bo mu bindi bihugu, yewe tubone n'amasoko yaho tugurisha ibicuruzwa byacu. Mu bugiye mumaze kubona invitation z'abantu bane
twashakaga cyane nk'inama ari ukugira ngo turere ba twabona abafati nazi bavanyine b'abakorera nazi kugira ngo turebe twabona amasoko hanze.
Minisitiri w'ubucuruzi mu Rwanda Beata Habyarimana avuga ko guhuza ibihugu bisaga 20 bikora ubucuruzi ari amahirwe kubikorera bo mu Rwanda.
Umwihariko w'u Rwanda twashyizeho gahunda zitandukanye za guverinoma zituma byorohera umuntu uje gucuruza, ari ukuba yahagera bitamugoye, bituma viza zitagonga zitagorana kuzibona. Hari ukuba twavuga tuti uwashaka ibyo agiye muri hirya no hino cyangwa se ashaka kujya ava muri bucuruzi bwe bw'ahantu hamwe ajya ahandi bimworohere, tugashyiraho gahunda z'ibihugu yari 28 Rwanda ishobora kuba yageramo ikamufasha kugira ngo abashe kuhagera. Hari ikintu cy'umwihariko u Rwanda twiyemeje gufata iya mbere cyo kwinjira mu bwaguke bw'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye.
Si ubwa mbere mu Rwanda habereye inama ihuza ibihugu bihuriye ku rurimi rw'Igifaransa, kuko mu cyumweru gishize hagaragaye inteko zishinga amategeko zo mu bihugu bikoresha Igifaransa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, tugukengurukire turayabandanya n'ayavugwa ku Rwanda. Sentare yo ku murwa mukuru w'Ufaransa i Paris uno munsi kwa kabiri yafundikiye urubanza rwa bwana Bucibaruta Laurent, uyu yahoze ari prefe wa prefecture ya Gikongoro mu 1994. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu gisata cy'Igifaransa, Jean Damascene Manishimwe, yari ahabereye ugo rubanza mu rukiko i Paris. Jean Damascene, mwiriwe ngaho i Paris?
Yego, mwiriwe neza.
Yego, hari icyemezo ariyo ngingo Sentare y'i Paris yafashe muri uru rubanza rwa Bucibaruta?
Icyemezo ntabwo kirafatwa n'ubu ngubu, tuvuganye nkiriye mu rukiko, turacyategereje ko urukiko ruva mu mwiherero hanyuma rugatanga umwanzuro warwo. Guhera hashize nk'amasaha 8 urukiko rwiherereye kugira ngo rwemeze niba ibyaha bishinjwa Bucibaruta bimuhama cyangwa se niba ari umwere. Ubu rero turacyategereje, ntabwo umwanzuro wari watangazwa, ariko ni mu minota mike kuko abanyamakuru benshi, abunganiye abaregendishi, abo mu muryango wa Rura Bucibaruta bose ndababona hano, ni benshi barategereje. Mu minota mike itarenze nka 20 ngire ngo turaba tumenye icyo urukiko rwemeje.
Uravuze ko ubona abo mu muryango wa Bucibaruta, hari uwo muravugana wumva icyo yiteze kuri urwo rubanza?
Kugeza ubu ntawe turavugana, ntabwo bashaka kugira icyo bavuga, urabona bafite amatsiko gusa. Sinzi niba nirunarangiza gusomwa wenda baza kudukundira, ariko kugeza ubu ntabwo baremera kugira icyo bavuga. Ndetse n'abamwunganira mu mategeko babiri bamwunganiye, Maître Levy na Maître Bijou Dizar, bose nta n'umwe wemera kugira icyo avuga. Ubungubu dutegereje wenda kureba umwanzuro w'urukiko, inyuma tukareba niba hari icyo bakwemera kudutangariza.
Uwagiriza we Bucibaruta, hari icyo yaba yavugiye mu rukiko bo yahawe umwanya wo kuvuga?
Yego, uyu munsi mbere y'uko urukiko rujya mu mwiherero, niwe urebye warangije imyanzuro yatanzwe mu rukiko. Yahawe akanya rero perezida w'urukiko Juge Jean-Marc Lavergne, yamuhaye umwanya kugira ngo nawe agire icyo avuga. Bucibaruta rero ntabwo yavuze ibintu byinshi, yavuze amagambo make cyane, atangira avuga ati ndagira ngo mbwire abarokotse jenoside ko ntigeze ngira umugambi wo kubagirira nabi, ko ntari mu bicanyi. Ati nababajwe n'uko ntabashije kugira icyo mbamarira, ariko ntabwo nari ngambiye kubagira nabi, nta nubwo nigeze nitekereza. Ati muri iyi myaka 28 mporana inkomanga ku mutima ko ntabashije kugira icyo mbafasha, ariko ntabwo nigeze ngambira kubagira nabi. N'ayo magambo gusa yavuze, hanyuma urukiko rero ruhita rujya kwiherera kugira ngo urwanzure niba yayo Muhammad cyangwa se bita Muhammad wenda na kongera kibitsa ibyo ahashinzwe urebye ni bitatu ni genocide ufatanye cyangwa gukora genocide n'ufatanye cyaha mu byaha byibasira inyoko muntu bikaba byarakorewe mu yari prefecture ya Gikongo cyane cyane kuri paruwasi ya Kibeho ku ishuri ry'imyuga rya Murambi kuri paruwasi ya Cyandika kuri paruwasi ya Kaduha ndetse no kuri gereza ya Gikongoro no kuri gabariyeri zitandukanye zari hirya no hino muri iyo perefegitura ya Gikongoro.
Urakoze Jean Damascene Manishimwe ubandanye dukurikiranira urwo rubanza tukibutsa kukorera ijwi rya Amerika mu gisata cy'Igifaransa i Paris mu Faransa. Urakoze.
Yego
murakoze namwe. Ego, nane bice ku masonga nkitangura muri uno mwaka w'2022 Burundi bufise abanyagihugu barenga imiliyoni 12 mu ntara ya Ngozi ahari benshi gusumba handi hariko haduka matati ya matongo inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana ikigari mu Rwanda.
Igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu bito byo muri Afrika ariko abanyagihugu biyongera cyane buri mwaka ku rugero rwa 3.7% nk'uko ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu Burundi Istebuk ivyerekana. Itangazo ryashyizweho na Martin Niveretse umunyamabanga ntegayezwa mushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu kuri uno wa mbere igenekezo rya 10 mu kwezi kw'indwi ahisi yose yariramutse himbaza umunsi wahari ibibwirana ry'abantu amenyesha ko abantu biyongera bidasanzwe mu Burundi.
Umwaka w'1979 rusasuma yabayerekana ko abarundi bari bangana miliyoni 4,80,000 birenga gato mu gihe uyu munsi bageze ku miliyoni 12,380,000 by'abenegihugu birenga gato tukaba twiteze ko bazaba bangana imiliyoni 14.9 mu mwaka w'2030.
Uwo muvuduko kugirirana ry'abantu mu Burundi ufise ingaruka mbi nyinshi na cyane cyane mu ntara zirangwamo abantu benshi. Mu ntara ya Ngozi uno munsi imaze kurenza abantu umuriyoni n'abantu barenga 600 baba kuri kilometero kwadarato mu gihe barenga gato 800 mu Burundi bwose nk'uko bigaragazwa na Istebu haribonekeza matati ajanye n'amatongo. Ayo matati atuma abavukana abana n'abavyeyi bacanamwo eka mbere bamwe bakicana bafaho bakubita isuka. Gahungu Bernard wo muri zone Mivo muri komine ya Ngozi amenyesha ko ikibazo cy'amatongo kigisibije.
Ingorane ziramaze kuboneka kuko imanza zihari cyane cyane usanga zifatiye ku matongo aho aba bana abegeranije amatongo bahana urubibe usanga bariko barapfa imeteri imwe cyangwa karimbi kugira ngo umwe wese arabe yuko abana biwe bazoronka barima. Imanza zikaba zadutse ndetse si ibyo gusa kuko harageze n'igihe usanga abana bafitaniye amatati nabo babavyaye.
Miburo Perpetuewe amenyesha ko ariwe n'uwo yavyaye biturutse ku matongo yazi.
Wazanye umugore yaciye mpinduka ngo itongo nisohoke mu nzu ngo ninangare. Umugore we niwe yatanguye kuvuga ngo nindamuha impapuro ngo zitonde. Umuhungu wanje asarava hasi wo kutinya kareze yaciye akubita ku rugi, urugi rwasanzeyo nicaye amaze kumpaca agatati asange mu nzu yanyice. Aho namwandika ko namwandike ko ndi uko tuzosangira bwashaka kunyomora.
Icyo kibazo kiraraje ishinga abarongozi b'intara ya Ngozi. Umuhanuzi wa Buramatara ajijwe amategeko Niyonzima Paul amenyesha ko abantu benshi basigaye batana icyo bokoze bakirirwa mu isentare kuburana. Amenyesha ko mu ngendo bakoze mu kwezi kwa kane kuno mwaka mu makomini 9 agize intara ya Ngozi basanze imanza z'amatongo zirenga kuri 90% y'izindi manza zose. Asaba ko abantu botahura ko kubyara abo bashobora kurera ariwo muti urama w'izo ngorane.
Nicyahimiriza rifatiye kugabanya ibyaro abantu bariyongera isi yoyo ntiyaguka iguma ryayindi. Nihimiriza rikorwa haba mu nzego zijanye n'intwaro ndetse no mu mashengero nk'irya ngingo yo mu misentare usanga bavuga ngo umuhungu ngo yubake urwiwa kuri imyaka 21 mwigeme imyaka 18 byo kubwanje mbona yari ikwiye kwigiza imbere.
Aya matati afatira ku matongo si mashasha mu Burundi. Icyigwa cyakozwe n'umushikiranganji bw'ubutungane mu mwaka w'2017 muri sentare z'intango no muri sentare nkuru z'igihugu mu ntara 12 z'u Burundi cerekanye ku bice 80% by'imanza ziri muri ayo masentare zijanye n'amatongo. Umunsi mukuru wahariwe igwirirana ry'abantu uzohimbazwa mu Burundi igenekezo rya 19 za kuno kwezi muri komine ya Gatara intara ya Kayanza nk'uko byarabishikirijwe n'umunyamahanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Desire Hatungimana urakoze kudufasha gusozera neza ano makuru mwariko mushikirizwa na Jodiana ni nahazo nshimira bagize ara bose mwitegurwa ryabo muri bo harimo Edirwema yaraduhagarikiye Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma fatikanije na engineer Patrick turashimiye amenyesha makuru bacu batandukanye mu Rwanda ni Paris na handi hatandukanye hose bagize intererano zabo kugira ngo mushobore kuronka makuru akwiye yuno mugoroba mushobora kandi kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com murarahajyana hatajyana harara umwasi byane nahazwe tuzaturi kumwe ejo aho bukera mu bindi biganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika.